Ini Radio Isbuti Amerika. Radio Isbuti Amerika mkirundi ni kinyarwanda mu Burundi mutumbira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri Radio Isuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse de radio yacu hamwe no ku kibanza cacu cha internet aricyo www.radioyacu.voa.com. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwinjira muri politike muri Afrika yoba ari inzira gusa yo gutunga. Umuntu yitegereje neza mu karere ka Afrika usanga abantu benshi binjira muri politike kugira bahakura inyungu mu bijyanye n'ubutunzi mu gihe ukwitaho abanyagihugu kenshi biba atari byo bibaraje shinga mu by'ukuri. Ivyo biribonekeza cyane cyane mu mishahara irenze urugero abategetsi biha ubigereranije n'abandi bakozi basanzwe. Kenshi abo bategetsi babiha insiguro mu kuvuga ko biha imishahara ari hejuru cyane kubera bituma batarondera kunyuruza amatungo ya leta canke iby'abandi badashobora kwakira iturire canke ngo barenganye abandi. Yamara mu bikorwa kenshi siko byibonekeza. Kenshi umuntu yitegereje neza usanga abategetsi bamwe bo muri Afrika bahembwa amafaranga arenge cyane ayo abari mu mabanga amwe mu bihugu biteye imbere bahembwa. Ivyo mu gihe abanyagihugu n'abakozi basanzwe mu bice byinshi byo muri Afrika bugarijwe n'ubukene bukomeye cyane. Kubera iki abanyepolitike babona ko ibintu nk'ivyo ari ibintu bisanzwe? Mu Burundi ho ibintu byifashe gute ku byerekeye cyo kibazo? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro mu Mama Orange gifuza ko abantu baganira politike bafatiye ku kamaro yo bagirira. Tutarambiranye, ndabaramukije umutumire Francis Rohero.
Mwaramutse neza.
Icyo kibazo mukibona gute mu karere ka Afrika ku banyepolitike? Nivyo ko abantu bibaza ko kenshi uravye abanyepolitike abantu yinjira muri politike muri Afrika kugira barondere bibabere uburyo bwo gutunga?
Siko byamye rimeze. Uravye nk'igihe abantu ba mbere bagiye muri politike muri Afrika mu bihe hari kurongera kwikukira mu myaka y'1960 usanga abantu benshi bagiye imbere ngo kutuvuga mu Burundi nka Gasore, muri Congo ba Patrice Lumumba, muri Kenya ba Jomo Kenyatta n'abandi harinze kuvuga muri Afrika n'abantu batari bibaza yuko ibyo bagiye mu biza kubaha ubutunzi cyangwa biza kubaha akarusho. Hariho ikintu kijanye n'imibereho bariko bararondera ukwikukira kw'ivyo bihugu. Ni ukuvuga yuko inyungu ya mbere uwo muntu yarondera yari iryo teka cyangwa ico kintu ari kariyumvira. Rero uko byagiye biraduga imyaka uko yagiye iraduga ibihugu byinshi byacu bitangwa gukoresha amahera birakoresha iby'ubutunzi hanyuma bigenda birunyuka uko byagiye birakurikirana. Niho ubu twageze mu bihe usanga abantu bose n'umuntu aho yavukiye atarigera ashobora gushikiriza icyiyumviro cyiza ahantu na hamwe cyangwa ngo akoranye abantu batanu ngo baganirire ugasanga ubu nyine umuntu yahuka akavuga yuko agiye mu migambwe. Nivyo byatumye imigambwe myinshi muri Afrika igira icyo bita abanywanyi. Abanywanyi bakabashira ku iparati nk'ikintu cy'isanamu umuntu mugira uti ndagushize ku munywanyi wanje ntizova navuga byiza navuga bibi ntahuzoja. Nivyo kenshi ugasha usanga abantu baja mu migambwe muri iyo politiki kubera agira ati harya bazompa akazi harya bazompa iki. Umuco rero wo kumviriza abantu benshi batandukanye ngo wumve uti naka yavuze ibi nk'ibijyanye n'ibya sosiyale uti naka yavuze ibi nk'ibijyanye n'iby'imitahe ngo batandukanye ngo umenye uti nohijwe uyu canke nohuriya ugasanga ntibikibaho mu nyuma byagiye birunyuka aho politiki yakorwa bizanye n'intara abantu barimwo ubwoko abantu barimwo umuntu ukamushigikira naho yoba ari gito uzi ko hari icyo musangiye canke idini n'ibindi kugira ugira uti ahashitse nanjye nzoba nugoroye nzoba ndonse iki ibyo rero byarononye ibintu rwose cyane muri Afurika.
Muravuze ko abategetsi ba mbere baharaniye kwikukira mu karere ka Afurika mu by'ukuri bari bafise umutima wo gukunda igihugu bagwanya intambara zitoroshe bagwana n'igikoroni. Muravuga ko ku munyuma kubera amafaranga amaze kuboneka mu gucukura nk'amatungo ari mu butaka ko ibintu byagiye birahinduka. Nikihe cyabitumye mu by'ukuri haba icyo gihushanye hagati y'abategetsi bo mu bihe bya mbere byo kwikukira n'ubu?
Ego cyane icyo bacarabitumye nuko mu ntango abantu benshi ntibari barabitegereye bari bazingira ngo ko izo independence zibonetse bose baca bamirerwa neza ubwo nyene ntibaba bumva uruhara rwabo n'umwanya bizofata. Je ndafatira nko ku karorero ku ijambo muganwa babita bavuga ko atari umugani Rudoviko Rwagasore ijambo yavuze muri buka ko yagira ati ariko arashikiriza abatsinze yagira ati namwe babiri mwatureze muratuba hafi ni ukuvuga ko icyo wewe waharanira ugishitse ko ntutuka uwundi ahubwo ubuzi ko hari icyo yogufasha nawe ugaca ubwenge ukamenya ko hari icyo uri kuraca kurondera. Akenshi rero muri Afurika haciye haza intureka ugusinda nibyo bamwe no muri abo bamwe icyo gihe nyine bataba babitegeramo bati ko ndonse independence zose biraheze. Akenshi rero habaye ugushamirana hagati y'abantu ugucanamo biba biciye ku bwoko n'ibindi mugabo icyitwa ifaranga sico cari kimaze kuja imbere cyane harabaye rero kutizerana gukomeye harabaye icyo twinjiwe mu mwarashi dukunda kwita manque de leadership aho umengo kuba ubusingira hamwe mu migwi nibyo kenshi abantu bashira imbere uvuze cyane menshi ufise amahane kurusha abandi ukamengo niho yabaye mukuru. Kenshi rero ubuzongozi bwiza mu mitima y'abantu haba ugushamirana barivyo bipata ikirindi hanyuma abantu baja kwishimikiza amoko yabo n'ibikigiri byabo aho bari nko ku ntara n'ibindi bica bituma ibintu bigenda kuyangara. Mu myaka rero yagiye iratera imbere uko amahera yagiye aratera imbere uretse ko hari ibihugu bimwe byagiye biraca nko mu ntambara hari haho rero bashoboye kuronka nk'ico nokwita agahengwe icyo runafata nka stabilite babigize rero ibyo wasanga wabaye mukuru yabaye umuntu akomeye cyane yatunze hama abandi akabahera ku ntoki abo bandi rero ntibaba bacimbira bati mbega ejo tuzomutora mbega ejo azogira gute. Nibyo byatumye hari abaperezida muri Afurika bamara imyaka 30-40 ku butegetsi agira ati sinzohava igikenewe si iciyumviro cy'icyo ngomba gushikana ku igihugu igikenewe ni uko haba abantu bansaba nanjye nkabasabisha hama nkabaha hanyuma bakanyoboka badakeneye kumva ibyo mvuze. Naho rero mba ntandukanya nti politiki yategereza gufatira kubyiyumvira hamwe umuntu akuganirira ukabwira uti mbega muri iyi myaka iri imbere ibyo avuze byo dufasha iki byo duteza imbere cyangwa ibyo duteza imbere hakaba kwiyumvira hakaba guharira no kugira icyo abantu bashitse ko cy'akamaro mu buzima bwabo.
Hari abavuga bihweje nko kubwira politiki yifashe muri Afurika kusanga haba abari ku butegetsi na batavuga rumwe na leta kubera iyo ngendo uko ari kuri abisigura ko bose baharanira izo nyungu umwe wese avuga ati arondera gushika aho uri ku butegetsi ari yitwa ko ari mu batavuga rumwe na leta ahashitse kenshi urasanga akora n'ibirengeye ibintu bibi birengeye n'uwahahora nori yongeye umwe muri ko murabyitegereza iyo nyifata umuntu anike kizotuma ihinduka.
Ego cyane urumva turakoresha ijambo ngo opposition abantu bose bararifashe ni ukuvuga opposition ni ukuvuga yuko umwe iyo atwara abadatwara baca bavuga ngo bari muri opposition mugabo mu bisanzwe sivyo umuntu ntaba muri opposition kubera atari ku butegetsi ni ukuvuga yuko yategereza kuba afise ikintu cy'igihushane ariko aravuga mu byerekeye imitwarire ingene igihugu cogenda ijambo rindi afise ritandukanye n'uyu yari karatwara. Kenshi rero siko biba bimeze aje abantu babiri usanga biyumvira kumwe icyo hanshikana noshira hari wanje abandi no bapfunga abandi no bica nanje biwanje bohigwa bakubaka amazu bakaronkira ibi n'urya hari ugasanga n'ibyo avuga abo bantu nta numwe bari mu opoze wundi hose babari bamwe igitandukanye nuko washoboye kuhaja imbere y'uwundi ari we bayafashe icyo kirindi akagikoza icyo ashaka. Akenshi muri Afurika sinibaza ko hari opposition ari nabyo kenshi iyo uhamagaye abantu babiri batandukanye bamwe baharira umwe bita ngo lezo polva charismatique na bamwe bita nyene bati nabagumye batwara abakarisiti ugiye kubabaza uti ni giki mwebwe mutandukanye ko mu by'ubutunzi mu gihugu cyanyu bakubwira ngo izo ntirikenewe ngo tuzobivuga hanyuma ngo igihugu cyagiye mu mutekano urabaza uti mu byerekeye amashuri ni giki mutandukanye ko ni giki mwokora ntacyo bashobora kuvuga wabaza uti mu byerekeye umutekano mu byerekeye kuvura abantu ni giki gitandukanya ibyiyumviro byanyu ntibigera bakivuga ugitsuki rero ki inyishu yavyo ni gihe twebwe inyishu twibaza nuko abakiri bato uno munsi bakwiye gufata umutima bagashira hamwe umutima wabo bakiyumvira tukaramura abandi bantu bashasha mu myaka iri imbere bazoza kuvuga politiki bazoza kumba yuko uwundi yagiye ku butegetsi wundi adakenyere gupfa uruko avuga uti jewe ubutungiro bugira uku canke amashuri nzo yagira uku ivyo byerekeye ubutarenzo bikora uku undi akavuga ati jewe sindabishima uku ibyo rero bizogenda biradufasha gushikaho twumva ko turamuye abantu benshi bashobora kwiyumvira abantu bataje kwambara imipira y'imigambwe bataje gusa kwambara amabara y'imigambwe ahubwo bashira neza mu mutima wabo bakavuga bati mbega umugambo uriho unyiri kuvuga iki ku byerekeye iki nanjye no kivuga kwiki nimba bagihuje icyo bavuga ko nimba babihuje ibyo bavuga bakavuga ko atari abawopoza ahubwo bakanamarimwe ibyo bibanza bagasoma babisangira kuko nta n'umwe ari umuwopoza wundi nta namba si byo
reka tubandanye tuje ku mirongo ya telefone Dani aduteye kama Dani uratwumva Dani uratwumva
yego ndabumva
irindi zina nahuri
ni Dani Junior Manera kiza nkabandi mu ntara ya Murambi
mu Burundi
mu Burundi
yego akabazo canke icyumviro
akabazo rikamwe interano nayo nyine yohara nshoboye gushigikira uwo muntu w'inararibonye yuzuye akaranga mutima no gukunda igihugu Francis ndabanza kumuramutsa kwanza nagire imari muje imbere ibikorwa byiwe bije imbere hanyuma nagomba gushimikira akuru kwico kintu kiganiro mbanza gushima ukuntu iki kiganiro cyafatiye ikintu cyiza cyane kuko mu Burundi ntidupfa ibibanza cyangwa ntidupfa inyungu yo guteza imbere igihugu dupfa umushahara usanga dufumushahara ati jewe ngiye hajya mpembwa neza ngiye hajya nashobora kwisunura ngiye hajya nashobora gukora neza ati ngiye hajya ndashobora gushika ku kintu rero nagomba mfatanye na n'uwo Francis mbwira n'abandi yuko abakiri bato twavuga tutugira duhindura ibi twokora gute tutarabyimishahara ahubwo dufise umutima w'ukunda igihugu no guteza imbere igihugu gutyo batoya bacu n'abakuru bacu bakatubonera ko akarorero nibaza ko generation yari ikwiye gufatira ku ibivyiyumviro vya Francis kugira ngo ejo buzobe Burundi bwiza cyane icyo nagira nsabe rero nagira mbaze Francis mbega ni gute ibyiyumviro byoshobora gutera imbere abajene benshi n'abandi batari bafite ibiganza vyera bagashobora guteza imbere igihugu mwiyo ntumbero ya Francis n'icyo cyumviro cya Francis na kuvuga nti twari dufite gushyira ingufu hamwe kugira ngo icyo cyumviro gishobore gutera imbere kugira ngo ibintu bishobore guhinduka mu byiyumviro kuko ntacyo dupfa ahakuru dupfa ibibanza n'amaposti kubera umuntu aziga kubaka inzu kugura umuduga kwide plaza gutunga umuryango mu bibanza bya politiki binashobotse imishahara y'abanyepolitiki ikagabanuka cyane hakaduga imishahara y'abakozi ba leta bato bato umuyigisha gutyo bizotuma umuntu ava muri areka kuba ministre akaza kuba umuyigisha akidoga kubera umushahara uba wisunuye n'abiruka mu bya politiki cyane bazogabanuka kubera aho bazaba bari hose bazaba batunganirijwe
murakoze Rohiro Alo Francis
nikuvuga ko kare na kare rero itandukanyo hagati y'imishahara y'abategetsi bakuru bakuru wasanganya n'iyabandi bakozi ba leta ari nazo byatuma umuntu nk'akarorero yahora ari umushikirangaji bamukwiye muri ayo mabanga yarasubira gukora akazi gasanzwe kaba nk'umwigisha yahora ari umwigisha akaba umukozi wundi umuyobozi ahandi hasanzwe mugabo ubu ntibigikunda kuko usanga umuntu yadugije umushahara inshuro 10-15 adashobora kugaruka hamwe yarara ahubwo aca yumva imengo akwiye gukora ibyo ashoboye arabinge natembagaza ubutegetsi kuko agira ati ntasubiye hahandi sinzosubira kubaho nanjye rero mba nibaza nti nkuko yari kabivuga inyishu ni iyihe nuko twumvisha abantu ko ubutunzi ntibuva mu mishahara y'abategetsi baronka ubutunzi buva mu buryo igihugu gikoresheje nko mu mwimbu w'ibirimwa mu mwimbu w'ivyo korogwa hanyuma ubutunzi bw'igihugu bukazamukira rimwe abantu bagahembwa benshi batera baduga ni ko byo tigereza kumera ico tuma rero abantu bari muri leta nk'akarero uno igihugu cyari cyo cyo muri Afrika uno munsi bo kugira bo fatiye ngo bavuga ati twe kugira twereka abantu ko twemera byukuri ico twaje gukora turagabanya inshara yacu ihakwe kungana n'iyabandi banyagihugu hanyuma ibyo bitume ahubwo twongereza imyimbo mu myaka 2-3 tudugirize hamwe n'ibyo ucufata uburorero nk'ibihugu bimwe tuvuga za Norvège za Denmark ibihugu bimwe aho usanga abo bantu abategetsi mu bya politiki bahembwa amahera make gusumba abakozi bari mu cyo twita carrière n'ibyo ahubwo kujya kubushikiranganje kakaba nta kigoro ugize kubera uvuguti jewe nashize imbere iciyumviro ngomba kuja kukirangura singiye yo kubera umushahara ni rimwe rero wari wahereye kuvuga usanga mu bihugu byinshi biteye imbere imishahara y'abategetsi iri munsi y'imishahara y'abantu bari muri kariyeri zisanzwe kuko yo igenda iriyongera uko umwaka uheze mugabe imishahara y'abategetsi usanga iri hasi ari nacyo gituma hari abantu bishika bakabagena mu mabanga akomeye nk'ayo bushikiranganje bakavuga ko batabyipfuza kireka iyo bumva bati ubu ndashobora kujya gukora icyo cyiyumviro nipfuza ivyo rero ni Daniel Abajijeti ingene twobishikiriza mu bantu ni kubandanya tubiyaga dushimira umuntu wese aduha uburyo nk'iradiyo n'abandi benshi badukurikira aho bashoboye hose kugira ngo dusangire ibi biyago tubishyire hamwe hanyuma turabe yuko turamura muri twebwe abantu benshi bumva bati ejo ntibizoba nk'uno munsi bagafata izo ngingo kandi bakazumva ko baziyemereye bonyine
tubandanye Fiston nawe nyine ari ku murongo wa telefone Fiston uratwumva
ego ndabumva mwiriwe
ego irindi zina naho uhamagara uri mwiriwe
ni kwa Irakoze Fiston ndi mu iri Bujumbura
ego ufise ikibazo canke intererano
dore kanangurire ku ntererano hanyuma ndaza kumubaza akabazo gatoya
ego
icambere naguma mvugiye ku cyerekane urabona yuko abanyapolitike benshi canke abari mu nzego zo hejuru usanga bakira imishahara myinshi bigatuma benshi bahurumbira kujya muri politiki icambere tubona nk'inyishu y'ibyo bintu kugira ngo tweze ugaruka turi hasi turiko turiga tubone yuko tudakwiye kujya gusa muri politiki ahubwo ubuzima bwacu bashyira ingufu muri edikasiyo bisigure mu nyigisho kuva mu ntango gushyika hejuru rwose kuko ubumenyi canke edikasiyo niyo ituma umuntu mugabo edikasiyo ikomeze rwose apana ngo kuyiga ngo utuntu ugasanga kuko twiza amasekisiyo amwe amwe ugasanga umuntu ahegeje ntacyo byo mubari twige ibintu ubwacu tubona ariko byo tugira akamaro kuko niyo ntwaro yonyine cyangwa n'icyo kigwani cyo cyonyine ubumenyi dusigaje kuko mu bumenyi tumaze gukura tumaze kuronka ubumenyi bwinshi bizatuma twiteza imbere ikindi nacyo cya kabiri turabe ubutunzi bwacu abanyapolitike bari hejuru ngambuze ku banyapolitike bari hejuru nibabwire ikintu bavuga tudufatire ku butunzi bwacu nimba ari uburinzi tuvuga tuduteze imbere rwose uburinzi no mu nyigisho tubushyiremo ku buryo abantu bose bumve yuko uburinzi bwokwinjiriza amahera rwose nibiyumvire ati mbere tubatse amahinde tubatse cyangwa ibiti mbere tubatse amahera nta bibya birigo ariko tuvuga ati nimba ari bitoro nimba ari ubutare nimba ari uburinzi ariko habe ikintu tuvuga ati ubutunzi bw'igihugu buhagaze ko kandi dutegeka kwerekera hama ikindi nacyo tureke kumva yuko turi ababirokrati bisigura abantu baguma ari mu biro ubuzi bwacu ari mu biro gusa twumve yuko naho waba ufise diplome ya lisanse cyanke ya masteri cyanke bakabereye twumve yuko ushobora gukora ushobora kuza kungarabara ugashyiraho urudandazwa rwawe uko tubimye muri iyi sisiteme yuko uvuye ko umuntu ugenda ikomeza kugira ngo ajye mu biro ni ukuri ngaho tuzaguma tugira cya byiyumviro byo kujya muri politiki kugira ngo dutunge akabazo nako bon ikindi cya nyuma nako ukwishyira hamwe twebwe abajene canke abanyafurika tukiri bato twumve yuko kazoza kari mu maboko yacu murabona muri amerika umuperezida yatogwa uno munsi ebwe naho yindura ibintu baguma muri ya sisiteme cyangwa abafaransa baguma bose bumva yuko igihugu aricyo bashyira imbere ubutunzi bw'igihugu iterambere ry'igihugu iterambere ry'umunyagihugu kuko kwisi leta yongereza amadepanse kwisi yuko usanga n'umunyagihugu yongereza ubuzima bwiwe bwo kubaho bwa minsi yose mu gihe rero tutagize uko cyangwa tukishinga kuvuga yuko twiyumvira yuko ibyiyumviro byacu ari byo kujya mu biro cyangwa muri politiki natwe izuba turiko turajya akabazo rero nagomba ndamubaze Francis naguma namubwira ati nta kuntu abajene cyangwa we twumva yuko ashishe ibyiyumviro bikangurira bikangurira bose abakiri bato yobvira icyo bitno kwita nka koletisho y'abajene kugira ngo duhurire hamwe kandi duhurize ibyiyumviro kuko bitabaye ko ndumva umwe soza arajyana icyumviro cyo gasangagira ko yire zo sose cyane byebira bari kwarasiganira n'umuntu muganarumwe ahantu ahantu biyaguye kugira ngo ashobore kugiterera
arimo
namuzi nakomba namusabe icyo kintu n'ese yuko cyoshoboka kuko icyo tugiye hamwe ndumva yuko tutera imbere kandi twuza n'ibyiyumviro bikomeye bikaba nk'ikigwanisho mbere abantu bose bakabona yuko iterambere y'igihugu rihagaze ku bantu bakiri bato.
Murakoze.
Sawa n'icyo ejo murakoze namwe
Francis
ani afite vyita mugenzi nibaza ko nohera kuce yarabanje kuvuga ego kubera ni nkahagize ati ngo abantu nibamenyereye ubukongo ngo bakwize basenga nk'amalisansi ngo boja kudandaza naho nyene bitabavyumvikana igihugu burya kugira ngo cigishe umuntu agere kuri nivo ya lisansi kimwigishe kugira agere ku rwego aho aheza amashuri ibyo ni kuvuga ko icyo gihugu kiba kimukeneye ayo mahera nk'ikiba cayakoresheje kugira ngo acaje kwisumamwo igihugu rero igihe bijya yahereye ko bwo kwenze kisa neza mu burimyi mu bworozi muri ibyo bintu bizana amahera erega ibyo bihugu bitunze niho byahereye uno munsi biri byageze aho biriko biraja mu rudandaza rukomeye rw'ibigwanisho n'ibindi kuko bafise aho bahereye nahungira nti igihe ibintu byo mu bihugu byo muri Afrika byo babifashwe mu ntoki n'abantu bafise ubuntu bazi neza icyo bagiye gukora bazi neza ko batagiye kongera agashahara bwo kwenze kisa mu bintu byinshi byunguka cyane amahera akaboneka ibihugu rero mu Afrika bashaka no Burundi ntibiragera aho byofata umuntu apise lisansi ngo bimute mu ibarabara ngo naje kudandaza biramukeneye akarorero dufise amashuri menshi muri iki gihugu abana biga bijana mu ishuri murabizi mwese kubera iki bige bishoboka ko abantu baheje amashuri baba bari kwarayerera mu ibarabara amashuri dufise amashuri arimo abantu bashika ijana muri Afrika henshi nuko si bikorwa rero bibuze bokora ahubwo habuze ukuritegekanya ishobora kwita planification abantu nivyo rero twe tuba twibaza yuko byo duhuza ivyo navyo bwiza ati ni habi collective sinoja kugira ngo ndabihakane nivyo turimo haraheze imyaka ishika 30 kuva muri Afrika mu myaka 90 haje ico bita pluralisme dide hakaba amabwizo shingiro ari kuri byimbiro harabaye mashira hamwe menshi muri Afrika amashyirahamwe yaragwiriye ayo makolektifu y'abajenali yaragwiriye abajene nk'uko abivuga bamwe batandukanyemo nk'uko abakuze nyine bameze kumwe navuga ntabakwigira bamwe baja ku ruhande abandi bakaja hirya bagaterana amajambo bagaterana ibidashika niko nyine nabo bakiri bato bameze igikenewe rero si ukongera ayandi makolektifu si ukongera iyindi migwi ahubwo nuko muri iyo migwi yose twebwe twibaza ko harimo abantu beza baba mu bantu bari ku butegetsi abantu baba bagwanya ubutegetsi abantu bari mu migwi itandukanye iyo migwi yose irimo abantu beza icabuze si migwi haruze mekanisme ngira ngo nozita mekanisme yuko abantu bagira bati mbega hari uwo duzi ikiyago cy'iteka nanje nimba nahora ndi muri uyu mugwi nimba ko kiriya nogikurikira kuko abantu b'ineza baranizwe cyane mu migwi yose barimo banigwa n'abashefu kubyo ababita abashefu henshi bumve ngo kirazira ko umuntu akimutavuga kirazira ko ufite icyiyumviro cyiza avuga iyo nigiririzwa rero by'abantu biteka nibyo twebwe tugira ati muri mouvement orange nidukureho iyo migozi iboha abantu ibabuza icyo biyumvira ibabwira ngo ko baje muri umugwi ngo bahashe bazoguhiki dushaka habe by'ukuri icyo no kwita independence ubwigenge bw'ukuri bw'umutima w'abantu Kristo ahari uwo dani ahari yumva ati jewe nta na kimwe kinyunga na Francis nta yandi mategeko anyunga nawe atari cyiza ariko aravuga icyo kiza naho noba ndi hehe aho noba ndi hose ndacemera kandi kigiye habona ndacubaha nico rero twe twibaza ni benshi uno munsi mu Burundi bazigiririjwe no kutamenya iyo boja kuko barazi ibyo biyumvira mugabo bumvune ngo byaranizwe ni baraniganye ijambo nitwugururira imitima tugire ubwigenge bw'ukuri bw'umutima hanyuma tuvuge tudatinya tuvuge washaka kuko abandi bibaza ko kuvuga ari ugushira isoni bibaza ngo ko wavuze ngo ari ukutukanye utusaba gusumba oya nta namba ntidukeneye gushira isoni ahubwo niduce bugufi abo bantu bamwe badusumba twita ko hari byabananiye tugerageze kwigenza ukuntu bashobora kubibona nibyo abatari bakemo nibo turabizi n'inkomwa hato murabizi henshi muri Afrika ibyagiye biraba nibaza rero ko igikenewe uno munsi twebwe ni kwiyunga duciye bugufi tugenda turaganira babiri batatu batatu gushika ibihugu byacu byuzuremo umurindi w'abantu b'ineza nibyo dukeneye
murakoze
bishika
abantu b'ingeso mbi bakageza ku murindi ukomeye w'inabi kandi bagashika ku byo bipfuza n'ibyo biteye isoni by'abantu b'ineza bagashobora kugira umurindi w'ineza ngo bawuhagararire ngo bawemange imbere y'abantu batayiwe barashira isoni kandi birashoboka. Nagomba rero gutumira Fiston nti ko twahujwe n'iki kiganiro ejo tuzobonana hirya ejo tuzoganira maze uwo murindi ubandanye uduga mu neza ya bose.
Urakoze. Philippe ari ku murongo wa telefone. Philippe, uratwumva?
Ego ndabumva neza cyane.
Irindi zina naho uri?
Nirimenye Imana, ndi Imuyinga.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi.
Ufise ikibazo cyanke intererano?
Ndiye mfise ikibazo kinini babita umutumire kandi ndamuramutsa cyane.
Arabumva?
Ego, none ko tubona abo banigiririzwa muri Afrika turabona ni benshi cyane kandi nabo birumvikane ku navuga ari mu ruhande rwo banigiririzwa none ko tuzumva weba bateganya gukora iki kugira ngo abo batunigiririza abanigiririza ngo bashobore kugabanya ibyo migiririza ligirirwa abantu bato bato twebwe dukiriye hagufi. Nicyo kibazo rayifise
murakoze. Murakoze mumwishure.
Ndatandukanya rwose kugira umubabara w'ico ubuze no kugira ishavu rirengeye ryo kwibaza ko aribyo gihe gushika. Je ndakunda gufata ubororero mu kinandika cyane rwose ngashaka kubyamba atari bake njewe na ntabonye rwa gasore iyo ngerageje kubaza abantu ndabaza nti mbega yigenjije gute yigenjije gute mu bihe byiwe. Ndakunda kubibaza rwose kandi abantu benshi bakansigurira. Hari abantu batazi igituma rwa gasore yafashe intoki zitatu akazijana muri itona abantu ntibazi ko yazikwiye mu basukuti. Mbega ni kuki yazifashe? Yari karaca bugufi agira ati ni igice cyotuma ishikana ibintu yumvira mu banyagihugu hasi nkiriwe nderurira ba Babiligi nkiriwe nderurira ba Barundi basanzwe bakorana n'Umubiligi bava baza ngo duhangane. Nuko yashoboye gushikana ibyiyumviro byiwe ku gatumba abantu bakamutegera icyo gihe nta radio yari hari nta telefone yari ihari. Noneho nibaza nti abantu rero kenshi turikiranya kuba tupfise icyo tubuze no gukabya ishavu ngo nibyo duhadushikana. Nshaka ko Abarundi benshi jewe Francis baca bugufi bumve bati jewe ndafise icyo mbuze nurya akubujije icyo ubuze urazi ko nawe imbere yaravuga ko afise icyo abuze. Inabo abari imbere yiwe bose bagiye barabura ni kuvuga ati nicyo mbere yagize kudeta agira ati mbuze iki abami banse kumpa bagazagira uko agira kudeta agira ati nicyo mbere yanyumye iki. Muyoyo yagize uko akubita kudeta bagazagira ati yanyumye iki. Abafodebo bakuye itona bagira bati yatwimye iki. Sendebede yajigira iki fodebo yatwimye iki. Ntibyandikwiye kwa mukongo jenga uko banyumye iki nanjye ndagifata hama ndacima abandi. Hakwiye kuduga uwundi murindi utari uw'ishavu. Ishavu ntirishobora kuzoparira inyishu mu byo turiko turarondera. Ahubwo nitwe yumvire by'ukuri mbega aba bantu bose bagiye baharanira gushaka ku butegetsi. Nabonye bari bato nk'uko twese turi bato. Abenshi igihe cyose banigiririjwe bari bato nk'akarorero murabizi ku micombero yagiye ku biteka cyose imyaka 2025 bagaza 32 ubu yo yari 38 nubwo yuko bari bantu bakiri bato abo bose nicyo gituma ngira nti ishavu rero ntiriza kwishyura ukwera unigiririjwe ahubwo Abarundi imiryango yacu nitangure kurima yimbore umurindi w'abantu baciye bugufi bumva bati turashobora gufatanya turashobora kuronka inyishu z'ibyo twifuza duciye bugufi. Ndazi ko hari abantu badabitegera kandi bibaza yuko ingere kuyinda ariyo inyishu n'ubu ndabiho bisubiramo kandi nzakoma ndabivuga uzokora ingere kuyinda n'abandi bayikora inyuma yawe nta kizabuza ko tugera mu myaka 2003 tukimeze uko ikibazo nyinshi mu myaka turiko turajamo nuko haje ubundi murindi w'abantu bakiri bato uno munsi bangana nk'uwambaje ikibazo bagira bati nidufatane mu nda twumve icyo turiko turarondera atashavuririmo. Ibyo rero bizotuma bikuza ibyiyumviro byiza turiko turavuga nkaha tugira tuti mbega iki turagishinga nuko nakava mu kibanza yahora ahindamo miliyoni 3 nanjye ndacicaremo nuko naka yahora ahindamo miliyoni 2 ari umudepite akivamo nanjye ndahicare nuko yahora abigira gito jenerali ahinda 180,000 ahava ndahicare cyangwa ikirukuri nuko haje abandi bantu bagira bati turashobora kwenze kisa mu burinyi muri ibi n'ibi abakora bose bakaronkuka abadandaza bakaronka icyo bakura abarundi bose n'urya muntu ari hajya kwibarabara ariko adandaza itabi akaronka icyo hakura n'icyo twebwe turiko turarondera tubize umurindi w'ineza ukureho umuntu ugaitse ishavu ishavu sivyo rizozana inyishu
urakoze
cyo nshobora kumubwira
urakoze Desire nawe nyene aradoteye kamo Desire uratwumva
ndabumva
yego irindi zina naho uhamagaye uri
irindi zina ni Twanzambimana Desire
uhamagaye uri he
hanyuma ndi mu ntara ya Ruyigi mu Gisuru
yego ufise icyumviro canke akabazo
nagomba guterera icyumviro nagomba kuvuga kuri ibi bintu by'uko umuntu wese abantu bose aho bari hose barondera kuronka amahera gusa ahubwo batari kukoraraba inyungu z'abanyagihugu babikoye bakabashyira imbere yabo ni kuvuga nagomba gusaba yuko umuntu wese bene umuntu wese bene umurongo ni kuvuga umunyagihugu ariko aratora yaba umurongo yahaba ku mutungo narabe tinaka ava ngaha naha ati azomfasha iki ni kuvuga akabanza kuraba inyungu y'abanyagihugu bose ni kuvuga iyo imaze kuronka kuraba inyungu y'abanyagihugu bose bica bituma n'ubwo yabatoye nawe amenya ati nitewe n'abanyagihugu amenya ati nitewe n'abanyagihugu nawe amaze kubona ati naka yemeye kugira ngo umaririre iki akagira akamaro aca afasha umuntu akurikirana ubwo avuga ati niwe yasigeho gusa ibyo nyine bigaca bituma umuntu wese ahari aka bigaca bituma umuntu wese ahari akaraba inyungu z'abanyagihugu ahubwo araba inyungu ziwe atunze bahava ntarakora ikintu kinini kandi atari se abanyagihugu bari bamwitoreye na leta igice bari bamwizereye igice gikurikira ni uko umuntu wese akaraba uwo arongoye ahubwo umuntu wese araba ibyo ariko araronka muri leta
murakoze
kuvuga yuko
eko mubanda muheraheze icyumviro cyanyu ni ngoga
narangije gusa nagomba kuvuga ati umuntu wese atarakonerera umuntu akana byo kujya araraba ati yewe ndi ngaha nanjye ndiko ndaharonga iki gusa ngo ninaheza ngo nzabona avanyemo mwinyi ahubwo arabe inyungu z'abanyagihugu nizo nagomba guterera
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku byerekeye politike mu karere ka Afrika turi kumwe n'umutumire Francis Rohero yoboye ihuriro ry'ivyumviro Mouvement Orange umuntu yitegereje neza mu karere ka Afrika turiko turavuga ibyo bibazo byose usanga ubutunzi buri mu minwe y'abanyepolitike n'abandi babegeye begeranye nabo banyepolitike bumvikana ku nyungu zabo mugabo uravye muri rusango asanga abanyagihugu nta karusho bafise n'abakozi bato bato ntibashobora baranigana kugira bashobore kuronka uko bitunga n'uko batungisha imiryango yabo kubera imishahara yabo iri hasi cyane icyo novuga mu gifaransa muri ibyo bihugu byose byo muri Afrika nta classe moyenne iriho iyo classe moyenne itabonetse nta terambere rizoboneka muri Afrika mwe mubibona gute
ego cyane fidele harigeze kuri iyo classe moyenne je ndakarorero nibuka ndi umwana abategetsi ntibahembwa amahera arengeje abakozi basanzwe muri iki gihugu uraze nk'inzu abakozi ba leta bose babamwo wasanga zisa hari ibindi bintu byinshi by'ingorane mu gihugu bijyanye n'ubutungane bijyanye n'umutekano bijyanye no gukumirana mugabo nabo bari ku butegetsi wasanga abari hejuru n'abari hasi wasanga bahakwa gusa ukabona yuko hariho class moyenne washaka ukabona ko abari hasi cyane abonita baruhebwa ukabona ko bari muri mu Burundi batari bahari abantu benshi barafungura gatatu ku munsi umuntu w'umukene yarajana umwana we ku ishuri hari imyaka ishika cumi akabona ko yabaye umutegetsi yashikiriye iteka yamwifuriza ibyo niko byari bimeze icyagiye rero kiraza muri Afrika harigeze kuba ibihe abanyapolitike mu kuduga na cyane cyane mu myaka ya 90 wasanga bagiye kugira nk'imigambwe abari ku butegetsi rero bakagombera kugumya ubutegetsi abifuza kubushikira bakitwaza ngo bagize umugambwe ngo baje ku butegetsi ngo bagiye muri muco bita intwari y'imigambwe myinshi mugabo uwo mugambwe ugasanga ni ishusho rya wa wundi wari uhari mu byo biyumvira byose mu byo bibaza byose ibyo rero nibyo byatumye haza ibintu by'abantu baja kwitwa ko basangiye ubutegetsi bakaja kubyumvikaniramo hanyuma inyishu bakagira bati twiyongera imishahara tuze turaduza kugira turonke iki ibyo nagereranije mu bintu nari maze iminsi nandika nerekana ingene ubu mirade usanga hariho namashirahamwe yabwiye arapanga mu bihugu hanze yazana abantu gukorera ngaha gashaka kubahemba menshi abari mu marete bagashaka bashaka kuja kuja gusumba abo bandi ugasanga ni nka gakirete bagira bati turushanywe turushanywe ko barye bahembwa ya natwe duhembwe menshi naho bagiye gusiga umunyagihugu muto muto yarafisa akamara mu gihugu nk'umwigisha umuporoma umuganga abantu batandukanye bakora muri leta ugasanga basigaye hasi mu gihe abategetsi bihaye amahera y'umurengera rero nico warugize uti iyo class moye ntibaho yarabayeho hariho icatumye ipfa abantu bose rero nibyo nagiye kuvuze kare usanga bagira bati ndega kugira ngo nk'akazi no bigenza gute bakamubwira ati ngo mu mugambi irukotize n'ingorondera ikarata bazoca baguha aho burara bati ndega mu gihugu turafise umuntu ahuye n'aka kazi twifuza turafise umuntu abishoboye ivyo ntibikibaho rero muri Afrika ahenshi nta bikibaho mbere nini wacu abantu babivugira hero utagiye mu mugambi tuzopuronsi icyo tafisi karata ari navyo byatumye abantu bamwe bukubesha ufaka bafite amakarata ane canke atanu y'imigambi ku mutaga akaba ari muri uwo mugambi yaja mu yindi ntara akamba inkopero y'undi mugambi imbere muri y'undi mugambi agira ati hose ndovomera urudona umera kare nuko rero twagiye turagwa mu iryo sanganya nibaza ko ubu unye icyo nagira mbuge kurujya mu nyanya yarahejeje mu tubira yarahejeje bambe uwo undi yarahejeje kuvuga mu kanya agira ngo twohanura abantu oya abantu bamwe bamwe babitwimwe n'inkana so kuvuga ko ari byo bihenda si ibintu bija kubahanura barazi ko ariko bimera hariho n'abari ko barumviriza ibituvuga bagira bati abo nibivugira yabo bizogumuka kandi tuzoguma dukora mwuko uno munsi umuntu afise imyaka 18 uno munsi mu myaka 20 azoba ari afise 40 azoba afise uburenganzira bwo kuba umutegetsi w'iki gihugu uno munsi twe tubaza tuti natangure yitegure yumva ingene azobigenza abantu bumva ingene bishoboka twogira imana uwo murindi w'ineza uno munsi ugashoboka uwo nyene yatelefonye niwe yavuga ati jewe ejo nogira aho ngera nokora iki dushaka kwigisha rero abantu bagira bati jewe ejo ninaja ngaha nzogiruka jewe ninaja ngaha nzogiruka abantu bagwire kandi bumve ko bashobora kubikora tudashobora kwinvestisa mu bintu bizana umwimbo w'ukuri bigaha agaciro amafaranga dufise umuntu asanzwe akumva ko ashobora kugura icyo yifuza bamwe bari heje bakumva bati turashobora natwe kuva kuri ya mishahara turiko nta nuko hapfa twingingo haba hagiye imbere abantu bafise ubuntu bubageza kuri ya leadership tusanzwe tuganira
yego Leonce ikibazo izina n'ahanduri n'ahuri ni ikibazo cyangwa intererano
yo asindi mukayani burundi
yego intererano canke ikibazo
ni kibazo twebwe natwe turabajene allo
ndakumva
ati turabajene bakaba bariko baravuga ibintu bya yo kuvuga ngo ubugiye ku butegetsi abagiye nko kwikunga haja biratugora gutahura kubera muri ubuhage ugomba haze adavuga yuko atazobwira nkuko amaze kuhashika bigata bigenda nkuko nani gute dushobora kumenya yuko uzo utwara uzo uri kariya mamaza atazo batwara nkuko urakoze
murakoze mu mwishure Francis
ndakukivuga kuki wibaza ko harabandi bazobikora niba utizina giwe Fidel
izina giwe ni Leonce
Leonce kuki wewe wibaza ngo abandi ni kuki wamawumva ko abandi bavuga ngo bazohaja ngo bazobinde wewe ni kuki utohaje iriganisha ikibazo mwana mwibaza yuko ngo ibyo bintu bizokora abandi abo bandi ntimubazi nta n'umutima wabo uzi jewe nibaza nti umuntu nkawe we Leonce wa telefoni muri iki kiganiro urafise nawe icyo wifuza kuki uno munsi nawe utumva yuko woje imbere nawe ukabikora iriganuko abantu benshi b'ineza baratanze imihoho mugabo nibaza yuko umuntu wundi akunda urutari wazoza kubikora ngo nuko yababeshe ku iradiyo kubera iki nibaza ko ari wazobikora ndagusabye Leonce shira umutima wawe hamwe shiri kiboko cha ukuboko kwawe kugikiriza cha uyindi ruti ndega jewe Leonce na kodi kugira ngo ibintu bimere neza ni kuki abantu b'ineza tuzokwama tujumarariwe turi muhira turyamye tuja gusenga dutaha ibineza ngo bizokwizana ntibishoboka abana b'umwiji babo bafise ubwira nabivuze kare bafise ubwira abana b'umwijima ndarakora nkaho bashoboye hose barundi imigambi bagahanura umugi bakagira byose kugira ngo bashike ku byo bategereza gushikako mugabo abantu b'ineza baguma bidoga ngo ntibikunda ubwo ngo yahora abivuga none washaka ze uze baramusume ejo ushaka aze avuga yuko azobigira neza azobigira nabi azokubwira nyine ko azobigira neza ikibanza rero ni wewe Leonce uno munsi uvuga uti jewe nifuza ko ejo bija neza ntegerezwa kuba mu iruhande mbega ku mutumbi wawe ejo ni ndazotogwa ko kumutumba badafara imigambwe ubwo kumutumbi wawe ntuza wagiye gutembera abandi bari kwaratora umuntu w'igito hava byonona ubwo kwikomini wawe ntuhatugenda gutembera ukigira kuraba match ya Real na Barca abandi bari kwarabikora hakaze n'uzo byonona kandi wowe wari uzi ko kumutima wubishoboye ubwo abo bajya mu migambwe birajemo mwebwe mubona mugaca munuma bagiye gukora uwe gito namwe mubona hama mukavuma mwidoga ngo bavutse ngo bavutse nicyo gituma nabahaye murinde wibaza ko rwagasora ari uko yari ameze wibaza ko ndada yari uko yari ameze kada jewe sinemera ko abarundi bose ari bito ibishoboka hariho abantu biteka hariho abantu b'umutima mwiza twese turabazi mugabo ntacyo dushaka gukora ngo bashike heje hanyuma tuza kwidoga iyo hari abariko babikora nabi urakoze
nakoze inyasa nabenye naraduteye akamo inyasa uhamagaye uri he irindi zina
wi muraho muraho
yego
yere tutubazo nayo mumbarije umutumire
yego arabumva
nashaka kumubaza arebye muri iki gihe tugeze mu politike y'Burundi arabona yitayo kuba n'igihugu ikindi kibazo nashaka kumubaza nashaka kumubaza kuri barimo kuvuga byo kuvana abana mu mabarabara bakabasubiza mu ngozi wabo nagira ngo mubaze urabona kubasubiza mu ngozi wabo no kubafunga ari cyo kibazo cyangwa bari kuzashaka ibigo bashyiramo bakabashakira icyo bakora niba kubigisha imikino bakabigisha gukora ibintu bitandukanye ahubwo ngo basubize mu muhiri wabo n'ubundi aje kwirwa bicwa n'inzara cyangwa aje kugora abanyina wabo cyangwa aje kwirwa biwe nagira ngo mumbarize umutumire aturebere cyatubwire niba politiki yo muri iki gihe yitaye ku banyagihugu cyangwa se niba abana bo mu mabarabara nabo kizaba kuba kusubiza muhira iwabo cyangwa we ari kubafunga
murakoze mu mwishyure
budutsinde ga politiki yo bitaye abanyagihugu ni bimwe naho bibaza abantu bose bashaka kugira ngo twe turayishyigikiye abantu ntibayishyigikiye waje kuba batsinde ga mwishyigikiye kubera iki hagaca haza zanture katwa amatiriko turavuga je hari ibintu bitandukanye byinshi cyane bituma ashobora kwibaza n'imbega politike y'igihugu kinaka iritaye abanyagihugu hariho rero ibyo bitama yangisha ibiharuro bigashobora kubyerekana bikabigaragaza nico gituma nk'abandi mvuga nti ninje kuvugisha ibishobisho ndiko ndavuga ibintu bimwe bimwe muri umwanya nicaye ngaha anya hari ibiharuro ntafise mugabe ikibazo mba ndiko ndabaza nti nk'imwe navuga kare mbega umwana wawe ku ishuri bicara ari bangahe ku ntebe mugabe bicara ari batanu umwana adashobora kwandika neza nicyo mba ngerageza kubaza kandi nkaba mbashaka kugica ku miragwe rimwe na rimwe ibintu byose bihari byatuvuye ko twese kuko tugenda turakomera amashuri tubonye wese twibaza yuko byose ari uko ni bya bintu bigaruka ahandi iyo abantu bose bibaza ko ari ugukomera amashuri kugira ngo bazagire icyo bahakura n'iyo byononeka ntitumenya kumenya icyo tubivuga ko nibyo mbegiye tugiye kwa muganga abarwayi bacu bakomakomeye benshi ubwo barafise aho baryama ubwo barakirwa neza bakavurwa n'ibibazo nk'ibyo dushaka tujya guhahira bamwe bashaka kugira ngo kare siko byari bimeze si ikibazo cya kare cyangwa ryari uno munsi mbega umuntu w'umubyeyi yagiye kubyara ko tugira imana akaba ashobora kubyara ku buntu ubwo araronka aharyama abandi bashaka kugira ngo shimye iby'ubonse nibyo jewe ntariko ndajamwo nicyo gituma kugira ngo ndakumvishe neza nyine politiki ishobora gushimisha umuntu mba nibaza nk'ibyo nizera mbonye umunyapolitiki wo mu Burundi anyereka ati ngiyi porogaramu je nashyize imbere kandi iyo porogaramu imaze kuyishyira ahabona urashobora kuevaluwa ukaraba ibyo nakoze akenshi rero jewe naragenduye imigambwe myinshi ndabura porogaramu ivuga iti iki kintu twacyifuza ku ishusho rimeze uku n'uku 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 nicyo gituma umuntu wese ariko arakora ibyiwe aza kubwira wa mugani sinzi ko ari uw'ikinyarwanda cyangwa uw'ikirundi ngo ube gito bw'umugabo nibwo buryo bwiwe biba bibabaje rero biragoye kugira ubimenye duca tuja muri za mpari y'ikimeze neza n'ikitagira nabi nayo umurundi wese uno musahari yaba ubushonje adashobora kurya kabiri cyangwa gatatu ku munsi yaba uwubuza akazi abifuza kumererwa neza arashobora kuba ku mutima w'iwarumba ati mbega politiki yari imari iki ubwo politiki n'abanyapolitiki baje hejuru bakaja kuganya bakaja kuvuga bakirwa mu mpari cyangwa n'umunyagihugu arongera icyo yifuza icyo gihe rero umuntu wese arashobora kumva ingene ashobora kubivuga icyo kibazo kigira kabiri uvuze uti abana iyo nkuru ntayo nzi ingene abana bari kwa ibyo bo baba barabagize no bantu itanshikiriye neza mugabo jewe no guha karorero mu Orange irafite igitabo kivuga neza ingene abana bomererwa muri iki gihugu aje mu mama barabara mbere ubusisi bw'akirabana icyo kintu cyashitse kuva tubiye mu ntambara zikabije mu 93 aho abantu benshi bagima barabico gihe barabana ibaze rero umuntu yarafite imyaka 13 ari umwana mu 93 akaje mu barabara uno munsi yababa 40 ntakira umwana w'umwe barabara no mu mama no mu papa w'umwe barabara usanga buraharyama ayerera atagira chefo cyaruguru nabantu rero benshi bakiri mu barabara inyishu yabyo suguja kuba shira mu kubabo hacanye kubagira gute inyishu yabo no kuduza ubutunzi bw'igihugu no kubaha ibyo bakora ibyo nabyo nibyo kenshi dukora kuvuga ngo ibihugu byacu birakenye ibihugu byacu biri Kenya bibuze itunganywa diza ry'imibereho y'abantu nuko niko je ndabifata abantu ushobora kuja kubaboha kubajana ahantu utegereza kubagangiza bakunda imigambi uri kurategura kugira ngo baronke icyo bakora ni na bamwe bagira bati tubajane mu mashuri ishuri abantu bose ku isi ndategereza kuja mu ishuri mbwa barategereza kuronka urugezo bagera ko kugira ngo bamenye ibyo bamenye ahantu barondere ibyo bategereza gukora kandi umuryarya ukwipfuza kwiga abantu bose ntibabikenera hari abatabyipfuza mugabo barashobora gukora ibindi je ndamaze kubona abana menshi muri abo bana bavuga ngo bamwe barabara bazi gukina umupira bazi kwiruka nka gusunza Francine mugati bazopfa bageza aho bashobora kubikoresha bazi kujisha bazi ibintu byinshi mugabo ugiye kubaboha kubamara igice nibaza rero ko ari ikibazo c'abantu baba imbere nicyo ndiko ndabwira nk'uyo a telefoni nitwe ubu twari gutegereza kutangura kwiyumvira tuti mbega ho gutuka abatwara nitwe twotegura iki kwerega ejo bizodushikirako erega n'abandi benshi bahari mu myaka 20 bo bari bahari kandi nabo bashobora kuba bavuga ku mugabo munyuma bazabona bahagiye iyo kenshi rero uhagiye giturumbuka utigeze ubitegura bikuba ko nk'abandi niho biza turi muri za bindi ugasanga turiko dusubiramwo mu birenge bya babandi babyononye kuko tutigeze twitegura ico twokora.
Eko, Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye politike muri Afrika ko abanyepolitike abantu barondera kuja muri politike ko boba babitumwa no kurondera gutunga gusa kwitaho ineza y'abanyagihugu. Emile aduteye akamo. Emile uratwumva?
Twumva.
Yego, irindi zina naho uri?
Naho mure ndi mu Kirundi.
Yego, ikibazo canke intererano?
Eko nagomba gushimira umutumire akigira akivuga ukuri ariko turazi politiki yo mu Burundi kuko igomeza ku butegetsi kw'abanyagihugu kw'umukuru w'igihugu kubera inyungu ziwe adashaka kugira kugira abandi ngo bayobore ibyo biteye impungenge nta ntuze akizarondera abanyagihugu benshi turabuhonda kahise benshi bagiye bashyira imbere indagusa abanyagihugu bakunda ngo bashyire neza abanyagihugu ngo nabo bagire batere imbere umuntu arabye igihugu cy'u Burundi ari igihugu cya nyuma gikize gikenye biteye isoni ukumva bamwe bageze n'amakore abitwa ngo bayoboye igihugu bayajyanye kuyabitsa hanze nyakubahwa Gabriel Rusire niwe yahora ajya mutima amenya ngo ibisi habiguma byiza igihugu ata amafaranga batazi iyo baza bakaca bataza yajya agaca biruka bagaca bamwiruka ko ubuse kuvuga ngo turakweresa turagufunga muraraba Ernest Mani irumva urabona yuko bamuzimanganije n'ubatawuzi abamwishe mugabo byose byaheze uko nyine ariko nivyo nyine nagomba guterera. Murakoze.
Inyasi nawe nyine araduhamagaye. Inyasi, irindi zina nahuri? Ikibazo cya intererano? Murantunga. Jean Marie uratwumva?
Ego, alo ndabumva. Ni Jean Marie w'Ingozi.
Ego, ufise ikibazo canke intererano?
Ego, je ya intererano kuri uwo mutumire shima uko kuri uwo muco yagiye gutanga bagabona agira mbaze nti rero none uwo mutumire yafise groupe na adresse kugira ngo abantu bafise ibyiyumviro bizima nk'ibyo turaronka aho tubasanga kuko na jeremaze igihe niyo ngiye ati mbega nta bantu bakihari kuko nabo barondeye ama independence uri kuraraba harabanje kuba ama groupe de reflexion haraba bageze ajya makuru yo mu maritirate za negritive n'ibindi kugira abakonsiyanti z'abantu babakangure hagire intwari ziboneka nagira mbazure kuyo yo mu hanje go bafite adresse yabo na kriteri ukeneye kwa adresse ko kugira duhanahane byumviro twumve aho twashobora gushika kuko nkuko yabivuze abantu benshi bavuga nti twarihebuye twaratanze imihoho twenda tuti ntibigikunda bijyanye amigambwe gusa bavuga nti imbere abanyapolitiki yo mu Burundi igeze kuvuga ngo Uburundi ni apado politisien imyaka de demande d'emploi ukamenya n'abasaba akazi nkuko yabivuze mu ntangamara y'ikiganiro aka rero muri make adutomorere aho twashaka kuronka ko yeye foza turahura kugira abantu bafite ibyendera nk'ibyo yugukanura tugakanguka duhane ibyendera murakoze
Francis mumwishure
Orange sishira hamwe nkuko abantu babimenyereye bibaza ko ikintu cyose kiriho izina ngo nuko akwarishira hamwe ngo rikorera ngo rishira adresse oya ni kugira yatangwe kubivuga avuga ati ni groupe de réflexion twebwe twagiye tuza turavuhura n'abagenzi tugerageza kuganira uko nyene kuko hariho ukuntu abantu bagiye bagombye kugira abantu ngo kugira ngo ugire ikintu aho kigera ngo ugire umugwi ngo hamwe mugashingirize ngo mukagira uko unye n'imigwi myinshi iriho muri iki gihugu hari amashyirahamwe menshi hari imigambi myinshi cyane mugabo icakamaro si ukuvuga ngo twige ngo tubisunge ngo tugire ukoya sama adresse cyangwa ibyo kwerekana bijya nyene basanzwe bagira ngo ibyangombwa kugira umugwi ujeho uno munsi jewe ikimpuza na Jean Marie nuko ari hiyo ingozi nuko abivuze mugabo ntibangira nti turashobora guhuza ijambo jewe niyo abakeneye araza kubasaba telefone ngaha muri Vod America muyimuhe mumuhe telefone yanjye je ndakoresha Facebook ijanye n'izina ryanjye rero kandi arashaka kuyiraba ko turashaka kuganira icyo kintu cy'uko imigwi imwe umengo niyo itsi imbere y'ibyimbiro umuntu wese ashoboye kuvyuka ngo ndagize umugwi ngo ndondera abanywanyi nico cyo kumva umengo icyo uganije cyambere ni ukuvuga ngo ndafise abanywanyi ngo ngwiki twebwe siko twabiyumviriye je ubyimbiro mvuga si ibyimbiro kubivuga ngo ndiko ndondera abanywanyi ngo kubwira ngo ndonke iki oya nta na kimwe nishaka ko habanza kuba uwo murindi wo kwiyumvira tubanze dukuzanye mu bantu baciye ubwenge twumve icyo twokora ubwo bucuti tubugire ubugenzi bwose mu buzima bw'abantu hanyuma biduhe urukundo rutahoraho nicyo navuze nti tuve ku rwego rw'abantu ariko barondera akazi ahubwo tuje ku rwego rwo kuzana ibyiyumviro ivyo rero nibaza yuko Jean Marie arashobora je kumvugisha aciye kuri telefone cyangwa aciye kuri Facebook cyangwa ashaka nk'umuntu yitwa Francis mugabo nta nguvu nini twe turiko turarongera mu kintu cyitwa umugwi sico ubuguvu bw'umugwi hari imigwi myinshi nka muri igihugu cy'isaba benshi cyane bityo mugabo ugiye n'ukicara isaha yose udashobora kuronka ikindi bakubwira cy'akamaro kandi buzuye amasare buzuye hehe bari kwara abantu buzuye bambaye amabara y'ibitangaza cyindiro cyakuye uno munsi rero Jean Marie turiko duhuzwa n'ibyiyumviro tuvuga naho yo bariwe naho noba ndi wanje sigeneye kugira adresse turashobora gutera inkuru ugasanga tubaciye bugufi kandi tubageze ku kintu bivanye n'icyo turiko turarondera tugamije ko mu myaka iri kiraza
yakoze Jean Claude aradute yakamo Jean Claude irindi zina nahuri Jean Claude
sadere ngo bakaje Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu Murenge wa Gashyantare mu Kagari ka Kirwa mu Mudugudu wa Kinyarambe
ikibazo cyangwa intererano ntitukumva neza urashobora kwigirayo kugira tukumve neza ukigirayo aho uri
mbanje ndi Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu Murenge wa Gashyantare mu Mudugudu wa mbere mu Kagari ka Kirwa
munyarutse niba mufite icyumviro cyangwa ikibazo
banje gushimira abagabo abasenga nawe ikintu gikorwa cyiza bakora igikorwa cyiza cyane ku banyagihugu b'u Burundi bigomba kubagirira inyungu cyane kuri bo kandi bakongera n'imbaraga cyane cyane bakibanda mu rubyiruko urwaruka burya nicyo niyo majyambere y'igihugu bashyizemo imbaraga bakaribo bongereramo cyane bakabasha kubaha impanuro nziza n'ibikorwa byabafasha cyane kandi ntibagume wenda bagatana n'intambwe bakagera mu bihugu byose bakomeza kurenga imipaka nabyo byaba ari byiza cyane ndetse n'abashinzwe ko bakomerezaho cyane kabisa tubari inyuma natwe ntabwo kwema kuwakurikirana no mu gihugu cyacu wenda cy'u Rwanda wenda akabajyamo bakabasha kuhakora ibikorwa byiza no mu bindi bihugu bitozohane imbere East African Community muri rusange.
Murakoze.
Namwe murakoze cyane.
Yego. Ruhu Gwinda nawe nyene ari ku murongo wa telefone.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe. Ufite ikibazo cyangwa intererano?
Hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo.
Yego.
Nahanda nkabashimira ko mwikaze muri iki kiganiro.
Murakoze.
Noneho nashimira abo bantu kuko bafite igikorwa cyiza cyane. Kuko burya urubyiruko rwa Afurika yose rukeneye abantu nk'abo bagenda barutera inkunga mu bitekerezo, burya icya mbere si n'amafaranga, bakagenda tukwigisha no kubana neza n'abandi. Noneho
halo, ndakumva, unyarutse.
Halo.
Halo, ndakumva, unyarutse, uheraheze icyumviro cyawe. Nibaza ko Ruhu Gwinda twamutaye ku murongo wa telefone. Reka tugaruke ku mutumire wacu Francis Rohero. Umuntu yitegereje Francis, izi systeme, no zita systeme muri Afrika ziri ku butegetsi zirakomeye cyane, zashyizeho uburyo bukomeye cyane bwo kwikingira. Uhaza wese acakoresha ubwo buryo, naho mu ntango yoba yarafise umutima mwiza amaze kuhashika asanga ubwo buryo buriho bumufasha, bugafasha n'abantu bamwegereye, haba kubifatiye ku bwoko, ku ntara, no gushiraho abantu bamwijukira. Mwamye muvuga ko akeneye umuntu afise umutima wo gukunda igihugu, izo systeme ni kiye kizozikuraho muri Afrika hakaboneka abantu bakunda igihugu?
Ego Fidel, jewe nkunda kuraba y'umuntu umusore canke inkumi agomba kugira urugo, agomba gushinga urugo, arahaguruka nk'umwe akabwira ababyeyi ngo kwa gatandatu je ngomba gushinga urugo ngo nimumfashe urubanza. Akenshi umuntu usanga urugo bajya kubaka ari babiri, aragisha inama umuryango, akabwira abagenzi, bikamufata nk'imyaka ibiri ariko arongera uburyo kugira bitegure, kandi ukabona ko agira komite akabyitwararika, ari ibintu bibaraba ari babiri. Igitangaje rero ni uko muri Afrika iwacu politiki umengo ni kintu dukwegera kwa kanya, kuko umuntu yashoboye kuvugira ku iradiyo rimwe, kuko umuntu hari ahantu yagiye akabona abantu bamushimye agaca yaduka abantu b'imiliyoni cumi ngo ngira ngo jewe ngo ngira nite muri politiki. Akenshi rero bamwe bagiye barahashika bisanagiturumbuka, ayo masisteme nyene ugasanga afise ibintu byinshi ashingiye ko bataba batoza ngo bagashimigaza ngo byose babifashe. Dukunda no gukoresha ijambo rivuga ngo igihugu ngo twagifashe, igihugu twagifashe, igihugu urumva ingene kiba kingana abantu ngo bagifashe. Nabanibaza je ntabwo igihugu kiba cyabafashe mugabo bagira ngo igihugu twagicakiye. Iyo rero bagicakiye biba byumvikana ko ni nka kurya ko ikinyugu ni gucocakira urusyo, urumva iyo bica bijana. Niyo rero kenshi nibaza nti igituma twe turiko turashaka ko abantu tuganira ni gushaka ko uno munsi navuga mu 2015 nifuza ko umwana afise imyaka 13 yiyumvira ati imyaka 5 imbere mu 2020 ije nzoja gutora, mbega nzogira iki? Naho twafasha tukavuga tuti reka tumuhe ibyo asoma. Benshi rero bazi ko politiki ari ukugenda ugaharana ukagwana mu matora, kuyatsinze byose biba bimeze neza, kwico wihutira ari ugufata abo mwahangana ukabarinda mu busho ukuzuza, kandi mugacakira amahera utari kuribaza iki mbega iki gihugu gikura peteroli hehe, ubwo abayizana bagirana amakontra yahe n'abategeka, ubwo jeho nibazo hava abantu igashanye bambwira ko ntakoze icyo nshaka, ejo bazoca banshira aho bashaka. Mbega ibi bihugu byacu uburyo bibubikura hehe? Ni ibintu byinshi rero akenshi usanga biri mu gihe ugasha usanga abantu b'umugambwe munaka umugi wabo barakumiriye abandi bari imbere yabo, kandi bari bafite ibyo bari kubafasha, aho kugira ati mbega uw'incabwenge n'ujya mugambo wahahora ni umusariki akaza kutwereka aho bari barakoshereje, ahatumye batembagara habaye hehe. Akenshi rero hariho ubwishime bw'imigwi, aho umugwi munaka wakuyeho uwundi uwukekeza ukawuta mu kangaratete, uwo wundi aho kwibaza uti mbega ibyo ko barya banyereye banyereye kubera iki? Harakwiye rero ibyo bari kuravuga ngo ni umuntu je sindana bifata ko ari umuntu, hakwiye izindi sisiteme zishasha zifatiye ku bwenge, zifatiye ku bantu bagira bati ubu turi benshi dukeneye guhuza ubwenge bw'abantu benshi. Uno munsi twe turi ngaha hariho ibintu dukeneye kubaza tuti mbega umuntu yaraye umushikiranganji kera ibi bintu yabibonye gute, abibaza kwiki? Ugasanga turagura umutima kugira ngo tubazanye. ndege ni bidhaa ya masoor bidhaa ni bidhaa ya masistemi finansi yao hii jamii
muhera hizetuwa ego
kujira nguo tega tu bugende ne
murakose
ego chan
murakose
ego
yamutumi
ego zakuwa hensari zetuko pati rako abatuba teka na huko
okay.
Mume
murakose
mutima urukundo tu sangiri kijihugo
murakose mu tumire wacu Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyimvu muvuma Orange twako turavuga ku bijanye na politique muri Afrika ku harabibaza ko benshi binjira muri politique muri Afrika kugira bibabera uburyo bwo gutunga aho kwitaho ineza y'abanyagihugu turashimiye abagize uruhara muri iki kiganiro baduteye akamaga bazi bibazo gashikiza n'ivyimvu namwe se mashuye kudukurikirana tubifurije ibihe byiza no kwandanya mudukurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
Fideli Niyongabo urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.